VOA. Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa kane itariki 8 y'ukwezi kw'icenda umwaka w'2016 muri kumwe na Federica Nkurikije.
Ubutungane bwaratabwe gukora ni kujya nyine. Mu bisanzwe nyine ubutungane bukora, ubutungane buhera he? Buhera hariya muri police, kuri uriya gira ankete, kuri uriya afaturiya muntu yakoze icyaha agatohoza.
Uyo ni Emmy Laurentine Kanyana umushikiranganji Burundi ajejwe utungane avuga kwitohozwa ry'ababikira b'abataliyano kazi bagandaguwe mu myaka 2 iheze. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru yerekeye ibitero vya grenade muri commune Kagige mu ntara ya Kirundo hamwe n'inkuru yerekeye umunsi mpuzamakungu hariwe kwandika no gusoma turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Haraheze imyaka 2 ababikira batatu b'abataliyano kazi biciwe muri Paroisse Guido Maria Conforti mu Kamenge mu buraruko bw'isagara ca Bujumbura. Yamara gushika ubu urubanza rw'abikekwa ko babagandaguye ntirurashirwa mu ntahe icese. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Ababikira babiri ba mbere bishwe ku muhingamo nk'igihe cy'isaha 10 ku itariki ya 2 ukwezi kw'icyenda umwaka w'2014 ni Mama Lucia Pulici w'imyaka 75 na Olga Hasheti w'imyaka 83 uko ari babiri bishwe bakerewe amazosi. Aba bagandaguye babasanze mu byumba baruhutse. Mubikira wa gatatu ariwe Mama Bernadette w'imyaka 79 nawe yishwe mu ijoro ryo kuri iyo tariki nyene hari ku Imana ushire wa mbere uwo yaciwe umutwe. Mumushuhida wakigandagurwa igipolisi cy'u Burundi cyerekanye umusore cemeza kwa gwaye mu mutwe kivuga ko yiyemereye ko ariwe yabishe. Elmanajide hari menshi niwe yavuga igipolisi cyo gihe
yavuze n'agashinyaguro kenshi ati narabagiriye byamfura mbi nongera ndabica ati n'abanyamahanga bambera mwitongo nategeza kubica.
Mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka umwe mu bantu bishikanye ku nzego z'umutekano yahora ari mu babuhungabanya yiyemereye nawe ko ari mu bakoze ubwo bwicanyi. Uwo musore yagirije Alexis Nduhije atwara umugambwe MSD uri mu itavuga rimwe na leta kwa inyuma y'ubwo bwicanyi.
Gucerekeye icababikira ndimwe twebwe twabishe bimivuye kuri Alexis Nduhije kugira twambike icyeyi ubutegetsi buri ku gihugu. Bakitwigisha kugira tuje muri iyo misiyo batubwira yuko hagize ico dukora mu banyamahanga amakungazi bahaguruka bakatubusobanura yuko baje babikira ari bo batwara imiti ikiri ba ondes hari mbonera kure ziriko zirigira ibya imenyerezo ya gisirikare.
Uwo yemereye icyaha yaciye akingirwa n'iperereza ry'u Burundi. Umushingwamanza Fabien Sega twasigura ko amaperereza yo ku isi yemerewe gukora benuko.
Urwego rw'iperereza rurafise ingene rutohoza amakuru kugira ngo bamenye ibintu byabaye muri ico gihugu. Nkabijya bintu byabikiraho byo turabizi. Ngene vyagenze ntibo kwemera yuko ari bo benyene bavyutse mu gitondo bakiyumvira ngo twagiye kwica babikira n'umugambi bafatanije n'abandi. Uwo mugambi rero bategerezwa kwerekana neza abo bafadikanije nyamba rero muri perereza bakirondera abo bandi. Ivyo birashoboka, birashoboka yuko bavuga bati reka kubapfunga reka tubanze tumenye ukuri kose.
Ariko uko biri kose abantu bene abo bategerezwa gushengezwa mu butungane. Ibihano botekanirijwe nivyo biheza bigahindurwa kubera ababiyemangiye icaha nkuko bibandanya bivugwa na Maitre Segatwa.
Iyo yaba yategerezwa guhanishwa umunyororo wo guherayo bamucira umunyororo utarenza imyaka 20. Yaba yari umuntu yategerezwa guhanishwa umunyororo gutuvuge w'imyaka 10 cyangwa 20 baca bamucira igice cy'uwo munyororo akajya nk'imyaka 10 cyangwa 5. Ibyo biva kuri sentare iraba yuko igihano bamuciriye kingana n'ikibi yakoze mugabo hakagira rero ingabanya gihano cuko yiyemereye icaha atarinze kugora sentare.
Kuba ari icaha gikomeye na parike nkuru ya Repubulika y'u Burundi iravyemera. Agnes Bangiricenge umuvugizi w'iyo parike yayivuze mu mwaka w'2015 aho umenyesha makuru Bob Rugurika yafungwa yagirizwa ko yavugishije kuri radio RP atwara umuntu yiyemangiye ko ariwe yishe abo babikira.
Umushikiri zamanza kizigenza wa Republika yashaka kumenyesha Abarundi na makunguko umuntu yavugiye ku radio ijwi ry'abanyagihugu yemanze kuba yarakoze icaha gifise uburemere budasanzwe. Umushikiri zamanza kizigenza akaba adatahura inyungu Bobo Rugurika afise mu kudashikiriza ubutungane inkozi y'ikibi nk'iyo.
Umushikiri nganje w'ubutungane na bamenyesha ko ubutungane buticaye Emero Hantine Kanyana nasigura ko atakintu na kimwe kidasanzwe kirimo kubona biyemangiye icaha batashe ngezwa muri za sentare.
Ubutungane bwaratagwe gukora ni kujya nyine. Mu bisanzwe nyine ubutungane bukora, ubutungane buhera he? Buhera hariya muri police, kuri uriya gira enquête, kuri uriya afaturi ya muntu yakoze icyaha agatohoza ushika sentare nyahinyuzwa itoheze iheraheze uyo dosiye.
Gushika ubu Parike Nkuru ya Repubulika y'u Burundi yemeza ko ikiri kiregeranya amatohoza. Umuvugizi wayo Agnes Bangiricenga yabwiye Ijwi ry'Amerika ko amatohoza amaze kurangira ariho dosi izohe zikajanwa muri sentare mu ntara y'ICS. Kuva mu mwaka w'2021 abanyamahanga bamaze kwicirwa ku butaka bw'u Burundi barenga 10. Abihebeye Imana muri bo ni batandatu. Ababikira batanu na Musenyeri Mikael Aidan Kurutine yari intumwa ya Papa mu Burundi hatibagiwe Kassim Anlan yaserukiye ishyirahamwe ryita hamagara y'abantu ku isi OMS. Eloge Kaneza Bujumbura Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Eloge. Umuntu umwe yarakomeretse utuzu tubiri two kudandarizamwo turasha turatokombera kubera grenade yatewe muri kamwe muri utwo tuzu bita kiosque. Ivyo vyabaye ku mugoroba ku munsi wa gatatu ku mutumba Kagige muri commune Busoni. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinza.
Umuntu umwe yakomeretse bisanzwe utuzu tubiri tw'ubudandarizo bita kioske n'ibicuruzwa vyahiye nivyo buramatari w'intara Kirundo Merikiro na Nkwahomba yabwiye Ijwi ry'Amerika ko vyononikariye ahatewe grenade hari ngihe c'isaha imwe ku mugoroba w'uwu wa gatatu ku mutumba wa Kagege muri commune Busoni. Uwakomeretse azwi ku izina rya Rashid Nanari yemeza ko uwateye grenade yamubonye atumbereza kuri we kandi ko yari kumwe nabandi
ndiko nabaro amahera yombe majaja tunica bana bene ko angwe mu cheri ibiro 200 yagira magatatu ubyangize ndugara acha hazo mungu yitwa ndovu acha giye riki acha tigere na hadi biko no mungu yitwa nzenya bitega matwi amwe ni wabo ndaye nangize ndabonenye ko kwansakiriye bujya naragurutse cyane amwe barabara tukacha nura kwa mganga.
Yo grenade baiteye
he? Wanji, nkioski. Ninzu zibirizara hii. Nzi wanji, nyumu tukadendeleza wena yara hii.
Awa tukwa shika, ahatewe yo grenade, harabantu benshi, baje gutamarira, ivyara ibibaye. Bati birarenze
ibintu twa byakera go tubona rubwicaye
tuvyakirie nabi kabisa
ibintu byakira neza nokuri
asoba nga
yego aho hepfo na gikona uwayiteye ni wenze bambe ubayiteye ha ni nabi kweri bi
iswe anze bimeze nabi nyine banyi byahiye byinshi yarahomye baramugiriye na
Urashid avuga ko yashoboye kumenya niwe yafashwe ku mvo z'amatohoza n'igipolisi. Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko yafatanwe n'iyindi grenade. Mu mpera z'ukwezi kwa kane uyu mwaka turimwo grenade yaratewe n'abantu batamenyekanye hafi iyo nzu yaraye itewemwo iyindi. Uwo yaraye akomeretse avuga ko naho uwafashwe uno munsi atari yavuzwe ngo afatwe mu bandi ico gihe yagumye amwikeka. Icyo gihe hakomeretse abantu batatu bariko bararengana. Uwo yaraye akomerekejwe niyo yaraye itewe avuga ko atakintu kiboneka bapfa n'uwo yafashwe.
Nacho nacho mashwapa gusa niko yishahejwe ngo namutegetse byonyine ase njoge nari byonyine nta bindi
no mu bucuruzi bwawe.
Ejo bundi araja nyogaza ni kiyosike ya mbere yo mu marembo umva bibaye gatatu abwiyango sindi muntu wakudandaza inzovu nshaka tondi kiyosike yanje yaduzemo ibintu acongeye aca giriki aca mvuza amahera yose aca mani ndishaka babara.
Nubwo uwo yakomeretse yemeza ko atakintu kiboneka bapfa buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko harimwo ibintu vyo gusharikana Niko aranasaba gushumbushwa kuvyiwe vyahiriye mu nzu ariko ntibisigura ko ugusha kwavyo abibuzemo uruhara mu maso y'abategetsi bagize amatohoza. Ni mu gihe buramatari w'intera Kirundo yabwijwe rya Amerika ko umuriro wadugijwe n'igitoro cha risasi kidandazwa kuri magendo cyari kibitswe ahadandariza uwo yakomeretse. Ni mu gihe kandi urudandazwa rw'igitoro cha magendo rubujijwe ariko rugakomeza gwibonekeza mu ntara ya Kirundo, buramatari agasaba abarukora kuvavanura nago. Yamara igitoro kibandanya kiba umuzi wibuye mu ntara ya Kirundo no kuri ubu wa kane. Umurongo wari muremure cyane kuri sitasiyo imwe yo mu gisagara cha Kirundo aho cyari cyabonetse inyuma y'indwi zirenga zitatu atagitoro cyari sasa kiboneka ku ma sitasiyo ane yo mu gisagara cha Kirundo. Ikindi Melchior Nankwaomba aramutswe intara ya Kirundo asaba abo arongoye no kwikura ko ibigwanisho bicira umuriro kuba bitunze batabifitiye uruhusha. Ubu mutware yibutsa ko gutunga ikigwanisho gicira umuriro utabifitiye uruhusha bihanwa n'amategeko mu Kirundo. Jean Bosco ndarulinze ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Uko umwaka utashe itariki 8 y'ukwezi kw'icyenda amakungu rahimbaza umunsi wahariwe ugusoma no kwandika. Mu ntumbero yo guhimiriza urwaruka ruba ku nkengera ikiyaga Tanganyika kuja mu ishure, ishirahamwe ry'abarovyi mu Burundi yarafashe ingingo ibuza abadashikana imyaka 18 kuroba. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Muturi yetu ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika mu ntazo hagati mu gihugu urwaruka ruhurumbiye cyane cyane ikiyaga gusumba amashuri. Aha tuvuga intara za Rumonge na Makamba zere ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika mu gihugu cy'u Burundi. Ikiyaga Tanganyika muri rusange ni cyaba ku nkengera zacu bisumamwo. Ari birindiro by'abarovyi abakora kudufasha mu Faransa niho bisumamwo mu kiyaga cya Tanganyika usanga bagandagaje. Muri bo harimo abarovyi abikoreza ibyarobwe, abadandaza amafi ndagara hamwe n'abadandaza ibyo kurya bihiye. Muri iyo migwi yose bisumamwo ugaruka n'abana birasigwa inyuma. Amakuru dukura ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba zone Mukungu ari cyo kirindiro cy'abarovyi amenyesha ko abarovyi bahakorera batize kandi ko nabaciye ku ntebe y'ishure bayashirije hagati.
Babona yuko ikirovyi kirimo amahera menshi, abarovyi barakunda abana cyane, abana bakigira abarovyi, abarovyi bakabaha izo mboga bakabagaburira cyane cyane rero abana bahurumbira ko abarovyi babagaburira.
Ibyo harivugwa n'ibyo yuko abana kenshi bo ku nkengera z'ikiyaga batiga.
Ivyo nivyo ku buryo bashora guta amashure bakaza guhurumbirisha kiyaga ko babona izo mboga bagomba ko boza baronka amafaranga ku munsi ku munsi.
Aya makuru aremezwe naho rikiyimo nigo barovyi mu Burundi yamara kubgabo. Ikibanza cy'umwana ntikiri mu kiyaga Tanganyika nyabuna kikuntebe y'ishure nacyo cyatumye afata ingingo yo guhimiriza abana kujya ku ishure. Uyu wa mwitamarike ari mu mugo bacungera ikindiro cy'abarovyi ari wo mweha muri komine Nyanzarake zone Mukungu intara ya Makamba inabagejeje imigambi y'iterambere kuri uyu mweha.
Bafashe ihangiro ryo kubuza abana kugenda kuroba badakwije imyaka 18, fata n'irindi ihangiro ryo kubuza abana kugenda kunobera imboga kugira ngo bijukire kwiga ishuri bamenye gusoma no kwandika. Yavuye kuko twabona abana bari ko barata ishuri ku bwinshi duca tubona ko yo hava bituzanira ingaruka mbi kuguma bagenda guhurumbira ikiyaga cyane ko bikwiye gukogwa n'abamaze kugira imyaka ishika 25.
Iyi ngingo yo kubuza abana kuja mu mazi bamwe bavyeyi barayishima.
Iyo ngingo bafashe kweri n'ukuri ubu turabona ko ari sawa, ubu turabona ko abana batangwe gupunguka kumweha kandi kanatsinda sivyiza ko abana baguma bagendana n'inkokoro hakwiye gukora abantu bakuze baciye ubwenge.
Naho biruko hari n'abandi bavuga ko atashiyo ngingo irambara kubera ko abana babo babona ko batahengeshanya kuja mu kiyaga.
Turagerageza guhinda abo bana ntibaze kuruzi mugabo bavuye ku ishuri bagasikamwira bakagitwa bajya bace bagaruka aha naho bakubita ku ruzi barananiranye abana gusubiramo nk'ibyo baba mwigisize ku ishuri ngo bisubiremo muhira acatikaye ngaha kacaza aha mu mazi urumva ibyo bamariye ku ishuri atabikurikiranya kacasika gatikaye kacaza kwoga mu ruzi none umva iyo menye ubwenge gute ubundi avuga ko azoheba avuga yuko umwaka atika
oya ntamurovye jenkeneye ko azo umurovye jenkeneye ko yoyiga kamenya hanyumeza kanyunguruza
hari umunyeshuri umwaka w'indwi asanzwe bakunkenga zikagatanganyika muri komune ya Nyanzara ke yadwishutse ko naho babujijwe kujya mu mazi hari giye bishika bakabirenga ko
jewe mbonye ku ishuri nkenye mbuza mpera yo kujya ya video zica ndigira mu mazi je kubesha kwa ni charge mpana ngira ngaravyo bibiri nkagura ikaramu nkagura isabune kubera ndi viti mu vyeyu ndinje ngako mazi kuroba taronka 15000 iyo nakoye ni mugyageze mu ikure iyo ngingo yo kwirukana abantu baduga mu mazi abanyeshuri kubera ashaka kwibura mpa ikarama kidugira mu mazi cyangwa ko bamwe bamwe bahano bahagenda kwishuye mbwa bakanangira rimwe rimwe
abana baje mu kiyaga bakiri bato nibo baheze bakavamwo abarovyi naco gituma mu rundi rw'abarovyi mu Burundi batanga ibitigiri bya 70% z'abarovyi batacye ku ntebe y'ishure 50% nabo nabo bace ku ntebe y'ishure ntibarenze mwaka wa gatandatu yamara batukwijana nabo bacirije amashuri hagati mu gihe bari bashitse mu mashuri yisumbuye Gabriel Butoya arongora n'ubwo barovye mu Burundi amesha ko agiye kubandanya bahimiriza abana kujya ku ishure mu kwegera bageje intwaro kugira ngo bafashe guhimiriza abavyeyi ngo amenya kwiyongingo ibuza abana batara ku myaka 18 kujya mu kiyaga yafashwe kuva mu mwaka uheze 2015 muri komine Nyanzara mu ntara ya Makamba Fidelite yashatse ijuru rya Amerika.
Urakoze Fidelite tubibutse inshuti mwese komunika murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uko iterambere ribandanya mu vyerekeye itumanako hisunzwe buhinga ngurukana bumenyi ni nako abanyagihugu ku isi babandanya kugendana n'iryo hindagurika hamwe n'ubuhinga bushasha abakora ucuruzi muri iminsi kenshi na kenshi basigaye babukorera kuri internet abanyarwanda nabo baramaze kwakira ubwo buryo ushasha bwo gucururiza ku bibanza bitandukanye muri bo harimo umunyarwanda kazi Yvette Uwimpaye ya hisemwo kwikora kuri internet igihe yatanguza urubuga rwitwa www.murukali.com no kuvuga www.murukali.com rufasha abaguzi gusoma batavuye aho bari. Uwimpaye yabwiye mugenzi wacu Edi Rwema icatumye atanguza ubwo ucuruzi
ngiza ofite uburyo bwo gucuruza ku internet ni uburyo busanzwe mu bihugu byahandi ariko mu Rwanda bigaragara ko ari uburyo bushyashya natwe rero abanyarwanda bararebye mbona ko natwe tubikeneye kandi bidufitiye akamaro rero nta kindi naringamije usibye natwe kugeza ikoranabuhanga uburyo umuntu ashobora guhahira kuri internet umuntu bikamugeraho yibereye iwe bikagera no ku banyarwanda bose.
Ese ubusanzwe Yvette Uwimpaye ni muntu ki hari ubuhanga bwihariye ufite mu bijyanye na internet cyangwa se ikoranabuhanga?
Ni umugore kiri mutoya imyaka 27 nkaba narize amashuri yanjye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda nize mu ishami ry'ubukungu ubundi kwiga muri masters mu ishami ucungamari mu by'ukuri ntago nize mu mashuri yanjye ntago nize ikoranabuhanga ariko mfiteho ubumenyi kuko nagiye nihugura nta bundi bumenyi bundi buhambaye ahubwo icyo nize ni ubukungu ariko no mu ikoranabuhanga nagiye nihuguramo.
Ni nk'iki gishobora kuba cyarabaye imbarutso yo kugira ngo ufate icyemezo cyo gutangiza ubucuruzi bukorerwa kuri internet?
Imbarutso nta yindi urebye kuri iki gihe leta ifasha abanyarwanda muri rusange ubona ko igenda idushishikariza gukoresha ikoranabuhanga ubwo rero nitekereza business nabonye ko mu Rwanda uko igihugu kigenda gitera imbere niko abantu barushaho kugenda baba bize ukabona n'abantu baza mu gihugu ukabona bashobora kwibura bakaba bagira inzuti zo kubona ibyo bakeneye ibyo rero mu kubitekerezaho nararebye mbona na leta idushikije nk'abategarugori nanjye fatiya mbere zana ubwo bucuruzi mu Rwanda.
Mu bihugu nka leta zunze ubumwe za Amerika hano tuba ni ibintu byoroshye cyane kugura cyangwa se gucururiza ku rubuga rwa internet kuko mu bijyanye n'uburyo icyo waguze kikugeraho biroroshye cyane buri muntu wese abafite agasanduku k'iposta imihanda iba yubatse mu buryo umuntu wese wakoherereza ikintu cyakugeraho kitayobye. Ese mu Rwanda ibyo birahari ku buryo byakorohera buri munyarwanda wese aho ari kugura ikintu kikaba cyamugeraho nta kibazo kibayeho?
Mu Rwanda ntabwo byoroshye kugira ngo umuntu ape kukurangira abe yakurangira neza uze direct aho yakubwiye kubera ikibazo cy'imiturire, ariko hamwe na hamwe bigenda bikemuka iyo bagenda hari ibyapa bagenda bashyira mu mihanda cyangwa se imihanda itangirira ku buryo bishobora kutuyobora, ariko mu makaritsiye menshi ubusanga bitarimo cyangwa se n'uburyo bucucike bw'abaturage ugasanga biratugora. Ariko bitewe n'ukuntu tumaze kubimenyera aribwo buzima tubayemo, tugerageza kumva aho umuntu neza tubwira uburyo usanga ntabwo biba byoroshye, ariko nanone ntabwo bikomeye cyane kugira ngo umuntu umenye neza aho yakubwiye aho ushobora kubimushyirira aho ashaka kubimugereza.
Duhe nk'urugero nk'umuntu ushatse kugura ikintu cyawe bwa mbere inzira anyuramo kugira ngo akigure kinamugereho.
Urugero ni kuvuga ngo ujya ku rubuga www.murukari.com. Iyo uhageze icyo ukora bwa mbere ni ukwiyandikisha ukuzuza umwirondoro wawe usabwa. Biba byiza iyo utibagiwe nimero za telefone yawe ndetse na email, nibyo bya mbere by'ibanze utagomba kwibagirwa. Ugafungura account cyangwa se konte ukinjizamo izina ryawe wifuza ko twajya dukoresha ndetse n'ijambo ry'ibanga. Noneho ngaho rero iyo ubirangije ubugeze mu isoko ryawe se cyangwa muri konte yawe ya Murukari, ugatangira ugahaha ibyo ushaka byose icyo ubonye ukirika add to cart, ikintu kikajya muri iyo cart cyangwa se agatebo. Iyo warangiza guhaha ukajya muri ka gatebo ukaba wakongera ingano y'ibyo ushaka. Hari inzira zoroshye zigenda zibikwereka. Iyo urangije gukora ibyo ngibyo ujya ku ruhande ukatubwira ati ntuye mu mujyi wa Kigali aha n'aha, ugenda ubonamo uburyo bworoshye ubona amasekiteri biratandukanye, ubona nimba utuye mu ntara ukareba akarere sekiteri ibintu byose. Iyo urangije rero kubikora ibyo ngibyo byujuje ukanda handitse press order. Twebwe rero icyo tuhita tuyibona order yawe muri sisitemu. Yari ubwa mbere turaguhamagara tukagusobanurira tukakubaza uburyo wifuza kwishyuramo, tukakubaza aho wifuza ko tubikugereza, tukakubwira ko tugiye kugutegurira kugira ngo ubyumve ko ibyo uhashye koko biri bukugereho. Nyuma iyo tumaze kubitegura tuyongera tukakubwira ati ubu ngubu turaje, ntabwo mu mujyi wa Kigali nta hantu bijya birenza minota 20 nyuma y'uko tuguhamagaye tukubwira ati ubu ngubu oda yawe iraje iri mu nzira. Ariko ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo amafaranga ya wahahishije hiyongeraho amafaranga makeya yo kubikugezaho. Ayo mafaranga nayo nko mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu nkengero zaho ubwo ndavuga ku Muhima, Biryogo ni 1000. Ahandi hose mu masekiteri y'umujyi wa Kigali, Nyarutarama, Remera, Kacyiru ni 2000. Ni ukuvuga ngo uguze icyo kiro cy'ibirayi twebwe tukikugezaho. Icyangombwa ngo ni ukuri bwishyuye y'amafaranga y'ikiro cy'ibirayi ukongera nanjye kubikugezaho. Ni ukuvuga ngo kante yose wakenera ibe nyinshi cyangwa nkeya tuyikugezaho nta kibazo.
Dufite kandi n'abakunzi ba radio Ijwi ry'Amerika hirya no hino nabo bifuza kugira icyo babaza. James mwiriwe neza.
Ego turabumva, murakomeye.
Ego, ikibazo cyanyu?
Ego ndamukije umutumire hama ubwa mbere nasa n'umutera intege ku gikorwa numva ari cyiza cyane. Ekabazo sa n'umubomo waza numvise yukumenga ni ibintu by'abiri mu Kigali nk'abatari impande y'u Rwanda, wowo ugoro ubwa rwanyu ngo bafashike hama turumva yuko ari ibintu menga bijanye n'abantu baba baraciye ku ntebe y'ishuri nimubonaga batumire bacu yuko baba tamakazi cyanke babandi baba nimba mu kinyarwanda bavuga mu cyaro bobo ibyo bidafasha gute cyanke ava yuko mutangura ibyo bintu mwamara gize nyigisho kugira ngo nibajuragirike cyanke ngo ntibihende mu byo baba bagomba gukora muri ibyo bidandazwa
wereka dufate nange ndakumana mwiriwe neza
bo niwe numvise umengano muvinga cyane rugoye cyane akoresha nosaba ko yoba yararanze kubyiga ko kubira abone ko atari uvuga ati nahenze nibye mbega ko iryo shyirahamwe riri mu Rwanda cyane mbe Afurika afite uko yiteza imbere biciye kuri interineti kuri izo redio sosiyo kuto nibiki yaba afitiye abanyafurika kugira ngo babone ko kugura bakoresheje interineti ifite advantage cyane gusumbya gutanga amafaranga ndumva uburyo ni rapide kugira ngo bice biboneka n'ingoga ariko rero kongera na bicaye mu kigira ko bidasaba umwanya munini ni ukuvuga advantage irimo hakoresheje iyo interineti kibazo twanze twaruko nsaba ko yaza kutunyishura
urakoze cyane Ngendakumana Yvette gerageza usubize ibyo bibazo bibiri ariko hari iki kibazo gikomeye cyane cya James avuga ngo ubu bucuruzi burasa nkaho fasha abantu bashobora kuba barageze mu mashuri ese nk'abantu bakuze bari mu byaro wenda batagize amahirwe yo kujya mu ishuri bashobora gukora ubu bucuruzi
ego murakoze Girwema birumvikana koko kujya ku website cyangwa se gukoresha internet bisaba kuba warageze mu ishuri ariko nabo twabatekerejeho kuko dushyiraho uburyo bw'ukuntu umuntu ashobora gusanga komanda akoresheje WhatsApp hariho nimero cyangwa se akaduhamagara cyangwa se akuhereza SMS ibyo yifuza noneho twebwe tukabigezaho urumva ko n'umuntu niyo yabatarize ariko afite telefone ashobora guhaha mu buryo bumworoheye
hari nabibazaga niba isoko ryanyu ari u Rwanda gusa cyangwa se nabandi baba hanze y'u Rwanda bashobora kugira ibyo bahaha kuri urwo rubuga rwanyu hanyuma mukabagezaho ibyo bicuruzwa bifuje
isoko ryacu rigerwaho na buri wese ariko kuri ubu turacyafite inzitizi ntabwo turareba uburyo bwakorohera abantu batuye hanze ukuntu turakubagezaho bicuruzwa mu buryo buhendutse kuko kuri ubu ngubu abagerageza guhaha baba bashaka ibintu byoroshye bwenda navuga ibiro bikeya twebwe rero icyo dukorana n'iposita y'u Rwanda ikaba yabasha kubibagezaho ariko ubwo buryo nabwo tukabona ko ari uburyo butinda kandi buhenze mu gihe rero tutaragura isoko nabyo tuba turimo kubyigaho tureba mu gihe dufite abakiriya benshi bo hanze tuzabigenza gute ibyo nabyo tuba tubitekerezaho kugira ngo nabo babashe kubona ibyo bifuza bikorerwa mu Rwanda cyangwa se bari kubona kuri website
ese ibi bicuruzwa muba mubifite mu mastoke yanyu cyangwa se mufite abandi mukorana nabo ku buryo iyo umukiriya akeneye ikintu runaka mwitabaza abo bandi bashobora kuba bagifite kugira ngo mukibone mucyoherereze umuguzi wa
ibyo bicuruza hari ibyo tuba dufite muri stock byinshi ibindi nabyo tubifata ku nganda dukorana nazo ibindi tukabifata kuba bihagarariye mu Rwanda ubwo ndavuga wenda abadistribute abagosise bahagarariye ibyo bicuruzwa tukajya kuba twabitorayo ubundi hari ni byinshi bitabasha kuboneka kuri abo ngabo bari hafi tuba tubifite muri stoke ibyinshi
urakoze Edi Rwema mu kiganiro mwagiranye no mutumire tukaba rero mu kanya imbere yuko dusozera amakuru yacu yo kuri isaha tukaba twashaka kwibutsa amakuru twashikije twabwiye ko haheze imyaka ibiri ababikira batatu b'Abataliyano kazi biciwe muri Paroisse Guido Maria Conforti mu Kamenge muri aruko bw'isara cha Bujumbura yamara gushika ubu urubanza rwabikekwa ko babagandaguye rukaba rutarashobora gushirwa mu ntahe icese twabwiye kandi ko umuntu mbere wo guhimiriza urwaruka rwa kunkengera ikiyaga Tanganyika kuja mu ishure ishiramwe y'abarovyi mu Burundi ryafashe ingingo ibuza abadashikana imyaka 18 kuroba izone inkuru twashikijwe na bagenzi bacu bari mu Burundi. Tukaba kandi rero twabamenyesheje yuko umuntu umwe yakomeretse utuzo tubiri natwe tugaturigwa eka tugasha aho ni mu Kirundo. Inshuti mwese mukunda iradio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye uyu munsi muri aka kanya bigaruka ingaha. Tuboneyo kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngi bw'ivyuma hamwe na mugenzi wacu Innocent yadufashe kugiranya ikiganiro. Mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese.